Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Numunezero ntangire nchuti na mwakunzi bikiganiro yaga mudahingesha nyakudutegabire. Muteramanye na Jeni ni Nahazwe Maria Karori sangwe ikaze mu kiganiro yaga cuno munsi. Kiganiro cacu tugiheri barakaho igikoko cyo gushira imiti yicimigera mu mazi abanyagihugu bavoma mu kiyaga cha Tanganyika cyasubiye gutangura. Icyo gikorwa kirangurwa n'ishyirahamwe kuba ruje ku buryo bw'amafaranga bw'abaganga batagira imbibe. Ivyo ni mu ntumbero yo kugwanya indwara ya korera. Mutari Muteso wa Murindira dufitiye inkuru mu bamwe ijwijya Odeta Nibizi.
Dela imiti uciye ku baganga batagira imbibe. Icyo gikorwa gifise intumbero yo guhagarika igwirirana ry'indwara ya korera mu karere ka Baraka. Kuguserukira Croix Rouge Ibaraka, Musembya Nyama Ekyamba avuga ko hamaze kumenyekana ibisagara 30 birimo iyo ndwara.
Kipindupindu
ikiza cy'indwara ya korera n'igitegwa n'uburozi. Inzira yonyine yo kugwanya nuko abantu bo kwicukira gukoresha amazi arimo umuti wo kwicimika. Dusaba ko abavoma otumbera ahari ibituro byo gushyiramo imiti mu mazi. Kuva aho dutanguriye icyo gikorwa tubona abantu babyakirana akanyamuneza kandi tubona baza ku bwinshi
gutega amazi ambayo inatiriwa ya modawa.
Ibyo bikaba bibayeho haheze ukwezi kumwe habaye ukwiyamiriza iyo ndwara. Umuserukizi wa Croix Rouge ahamagarira abanyagihugu gukoresha icyunyunyu cyitwa chlore. Twobibutsa ko ibimenyetso bya korera byagiye bigabanuka kuva mu ntango z'uku kwezi, bikamenyeshwa mu karere k'ubuvuzi n'umuganga mukuru wa zone y'ubuvuzi bwa Fizi.
Twerekeze Rusenda ikigondera buzima cha Rusenda kimenyesha ko cyakiriye abagwayi ba malaria bangana na 161 mu kiringo cy'amezi 6 gusa. Muri abo 131 bakaba bari bafise n'ingorane zo gukoma amaraso, abo nabo bakaba baruci barungikwa ku bitaro bikuru by'inguruzo vya Nundu. Muri bo kandi 93 bakaba ari abana. Turangize kiganiro cacu minembwaho amukozi w'igisata kijejwe umubano amenyesha ko abantu bangana 641 ari bo bamaze gutiza bagahunga kubera imirwano iri kubera muri groupe ma ya Bijombo muri territoire ya Uvira. Awo mutegetsa amenyesha ko ibyo bitege bishobora kwiyongera hamwe iyo mirwano itocureye havuba. Gisleni Bafunye Mbaka dufitiye inkuru mwumva mu ijwi rya Bavunja Paul Aimable.
Mu kiganiro twagiraniye n'urongoye ugufatana mu nda mu ntwaro aho iminembwe yavuze ko abo bimukira bose barindiye imfashanyo yihutirwa iva ku bagira neza nka Munisco n'andi mashirahamwe akaba yabivuze ku uyu wa kabiri. Ku bwa Gadi Mukiza, Munisco yarasezeranye kurondera abandi bagira neza bo kugarukira ku bapfakazi n'imfuvyi zahuye n'ivyago. Yavuze kandi ko hari n'undi mugwi wabimukira banditswe bava Iturambo. Umukenyezi umwe mwabo bimukira twavuganye avuga ko atinya gusubira aho yaja vango kuko agoma yicwa inzira karengane. Mu ndwi heze hishwe abantu 6 n'inzu zitari nke ziraturirwa irububi mu karere ka Bijombo bikozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho, ibyo bikaba byamenyeshejwe n'abategetsi baho nyene. Ngominya kandi ko abo bimukira kwatacho bimukanye bakaba baba mu miryango yabakiriye Inakatete, Kasiru, Irundo, Kiringi, Runundu, Kiziba, Madege Centre, Kisombe, Mishashu, Kishingo, Kabara na Mikenge. Iryo yandikwa rikaba ribandanya.
Nino kuri iyo nkuru ndangirije ko ikiganiro agacuno munsi mwagiteguriwe na Serejo Bisimwa ahagarariwe na Yakobo Kahura. Ijwi mwumva ryari ryanini Nahazwe Maria Karori mbipfuriza kuroranirwa mu banyu n'umuvyanyu naho butaha.